Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti na mu bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki zine z'ukwezi kwa rimwe ku mwaka w'2017, muri kumwe na Oriane Itangishaka hano i Washington DC. Ndabahaye ikaze mwese.
Nta kundi no kwihangana none ku isukari atayo. Isukari yabo yaba twoyiroseho tukaronka n'umufuko n'umwe, niho tukamenya ngo tugurisha turavye be yuri kosaba kugira iboneke.
Uyu ni umunyagihugu avuga ku idugwa ry'ibiciro by'isukari. Ni inkuru tubashikiriza mu kanya. Mu kanya kandi turabashikiriza inkuru yerekeye itano mu mitwe yoba yarabaye hagati y'abasirikare b'igihugu cya Congo n'u Burundi. Inkuru turiko turatohoza muri aka kanya mu buseruko bwa Congo, niho byo byarabereye. Iyo nkuru turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku nkuru yo mu Cibitoki, aho igiciro cy'isukari giherutse gushingwa n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro. Ibiciro bitariko birubahirizwa n'abadandazwa ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki. Ikiro cy'isukari aho ibonetse kigurishwa amafaranga 3,200 canke 3,500, kandi igiciro leta yashinze ari 2,200 ku kiro. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Mumazu yidandarizo ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke ukurondera isukari nko kurondera umuzi wibuye, ahibonetse igurishwa mu kinyegero kuko ari yamagendo. Nkuko bamwe mu badandaza batashimye gutanga amajwi babibwiye Ijwi rya Amerika, abonyene bavuga ko isukari ihingurwa na Sosumo ihinguro rya leta atayo babona. Ibituma badandaza yamagendo bakura mu bihugu bibanyi vya Congo n'u Rwanda, iyo nayo igacigurishwa murengera. Uno mudandaza nta sukari rangwa mu kazu kidandarizo kiwe, avuga ko atarudandazwa ariko arakora atasukari afise.
Ibado c'isukari, isukari ntikiboneka, urarondera nturonka. Twebwe rero twicaye ngaha atasukari dufise, nta kundi no kwihangana none ku isukari atayo. Isukari yabo yaba twoyiroseho tukaronka n'umufuko n'umwe, niho tukamenya ngo tugurisha turavye be yuri kosaba kugira iboneke.
Uno wa kabiri nawe avuga ko asa n'uwahevye kudandaza isukari, asigura ko atoronka abamugurira kubera ko iboneka ku giciro cy'umurengera.
Muri botike yanje je biragoye cyane, kuko iyo tugiye kurangura hajya ntibitorohera. Ikibazo cy'isukari nacyo urabona ko ubu twavuze ko kigera ku kiro kiri ku mahera 3,200. Hatwebwe turangura cyusanga tujyanye kudandariza mu mabotike yacu, ntizishobora gusohoka kuko zirazimbye cyane.
Abaguzi bobo bavuga ko barengewe n'ibiciro by'ivyankenerwa bibandanya kubumurengera n'isukari rimwe. Uno mutama wo muri komine Rugombo yabwiye Ijwi rya Amerika ko nakayi aza yarahevye.
Vyukuri jewe ikibazo cy'isukari ubu ari ahantu hamwe hamwe bagurisha 3,200, irobona amafaranga 108, ubwo je nakanakane ni 3,200. Rero ndituzi ko isukari ikorerwa mu Burundi isigaye kugwa amafaranga nk'ayo. Vyukuri n'uguheba, nta kuntu isukari ikorerwa mu Burundi twayigura 3,200. Icyo kintu nticyumvikana. Vyukuri ni leta igerageze irondera isukari hereza abadandaza isukari ku giciro kibayebaye.
Mu ntwaro ku rwego rw'intara Cibitoke, umuhanuzi wa Buramatari w'iyo ntara ajejwe iby'ubutunzi avuga ko ikibazo cy'isukari cyabaye akayobera abahinga. Ribentu Birabe avuga ko isukari iboneka ari nkeyi afatiye kubayikeneye, ari nacyo gituma abayidandaza bikika mu kiza mu gushaka kumurengera. Uwo mutegetsi avuga ko ingingo ruhasha zigiye gufatirwa abikika mu kiza mu ntumbero yo kubahiriza igiciro kizwi n'amategeko.
Uwo nawe arengeje igiciro cyashinzwe na leta, urumva yuko abari umutobyi atakarondera ineza y'igihugu n'ineza y'abenegihugu n'ineza y'intara. Icyo dukora ni ukugerageza kubarondera kugira ngo tubahere fatire ibihano. Tunasaba bibaye ngombwa ko Sosumo ibakura ku rutonde rw'abantu bagwiza gutora isukari mu madepo ya Sosumo, kuko bayishikane bashaka gukoresha ibindi bishakiye, baduza ibiciro uko bishakiye.
ivyo biruko mu gihe ku munsi wa mbere w'inondwi ihinguriro sosumo ariho ryasohora igiciro gishasha c'isukari ico giciro cavuye ku 1990 ku kilo kije ku mafaranga y'amarundi 2200 igiciro kitariko kirubahirizwa muri kino gihe mu gisata c'ubudandaji c'ihinguriro sosumo bemeza ko igiciro kizwi arico cashinzwe bagasaba ko cyokubahirizwa abikikamukiza bagafatirwa ingingo ruhasha mu cibitoke. Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka. Mu ntara ya cibitoke kandi abantu bagera kuri 43 nibo bakekwa kuba bagwaye indwara ya korera ku ivuriro ritoyi ryo mu Rugombo. Ribarizwa ko abo bantu iyo vuriro ribarizwa ko abo bantu bavuga ko hari ingingo zamaze gufatwa kugira abakinge iyo ndwara. Yamara amakenga ku banyagihugu ni menshi kuko amazi meza muri iyo ntara ari umuzi wibuye. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Diane Ndonsa akorera muri iyo ntara arabidushikiriza mu byo burambuye.
Amakuru dukura mu begereye ubuvuzi mu ntara ya Cibitoke avuga ko indwi iheze haguma haza abagwayi bakekwa kuba bagwaye korera ku ivuriro rito ryo mu Rugombo. Ayo makuru avuga ko muri 43 bamaze gukekwa, 21 bamaze gukira kandi ko atanu umwe arapfa. Abo bagwayi baza bava mu mitumba ya Munyika ya mbere, Parambo ya mbere n'iya kabiri no ku mitumba ya Gabiro na Ruvyagiro nkuko bajejwe ubuvuzi babandanya babimenyesha. Aha bakavuga ko imitumba baza bavamo kuruta iyindi ari Munyika ya mbere na Parambo ya mbere. Ibintu biruko mu gihe abanyagihugu baha mu Rugombo bavuga ko bafise ubukene bw'amazi cyane, bavuga ko bashobora kumara indwi yose canke irenga batarose amazi yo mu mabombo. Icyo bikoze abo banyagihugu bavuga ko baca bikora ku mazi yo mu mivo asanzwe akora akazi ko kuvomera imirima hamwe n'uruzi Nyakagunda ruca muri yo komine yabo. Mboni hankuye Estera wo muri Munyika ya kabiri avuga ko ingwara zitobura muri bo kuko ayo mazi ariyo banywa.
Vyukuri nta mabombo dufise akwiye niyo tuyarose twaronka rimwe mwiyinga. Nawe kwicwa n'inyota ngo nka gutinya kunywa umufurege twe turawunywa keshi ya mazi yakamye turabura iyo tuyavoma tukawunywa. Umva tworeka kugwara guteganya kubaho.
Musitaneri wa komine Rugombo Kaderi Beatrice avuga ko iyo ngwara ya korera ikunze kwibonekeza muri iyo komine itari herutse. Kaderi Beatrice abandanya avuga ko ikibazo cy'amazi gishobora kuva mu nzira vuba.
Twatumaze igihe kitari gito atakorera iboneka hano muri iyi komine yacu kuko naho nyene vyavuye ko twagiye turongereza amarobine mu mitumba itandukanye ariko urumva ubukene bw'amazi bwo buraguma usanga naho ayo marobine twagiye turayubaka amazi ataza ngo akwire abayakeneye. Mugabo rero turafise ibyizigiro kuko mu migambi yose turiko turakorana twebwe riko turaraba ingene twoyagwiza tuyakuye mu masoko atandukanye. Ubu twaragize cyo twita intercommunalité na commune ya Mugina kuburyo amafaranga za miliyoni 500 twahawe na leta gice kinini miliyoni 400 twazishize mu mazi. Hariho umugambi rero uko dushobora kuyaronka vuba.
Hagataha abajejwe ubuvuzi mu ntara ya Cibitoke bafadikanije n'abajejwe intwaro bavuga ko bariko barashiraho ingingo zo gukingira abanyagihugu kugira ntibandukizanye indwara ya korera nubwo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butaremeza ko ari kiza cateye muri komine Rugombo. Muri izo ngingo nuko abakekwa ko bagwaye korera ku ivuriro rito ryo mu Rugombo bubakiwe amahema kuri iryo vuriro kugira ntibanduza abandi bagwayi. Ikindi abajejwe ubuvuzi bavuga bariko barakora ni gushira amatangi y'amazi hamwe no gupompa imiti kuri iryo vuriro ryo mu Rugombo hamwe no mu mitumba abagwayi baza bavamwo. Hambavu y'ivyo kandi musitanteri wa komine Rugombo avuga ko bariko barahimiriza abanyagihugu kwisunga amabwirizwa y'isuku na rijya indwara ya korera iri mu mugwi w'indwara zituruka ku isuku rike. Muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane Ndonse. Haraheze imisi hari amakuru acana cana ko ku rubuga rw'ingurukana bumenyi yerekeye imigwano yabaye hagati y'abasoda b'Abarundi n'ab'igihugu ca Congo ku magenekerezo ya 21 z'ukwezi kwa 12 guheze. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ukuri kuri iyo mirwano yishikira aho vyabereye ikiriba onde muri Congo. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedas Ngabo akorerayo aradushikiriza iyo nkuru.
Kuri kiribondes mu birometro 12 n'umujyi wa Uvira ubuzima burakomeje nyuma y'intambara yabaye tariki 21 y'ukwezi kwa 12 umwaka 2016 hagati y'abasirikare b'abarundi n'abagwanyi ba FNL ndetse n'ingabo za Kongo za FARDC ukigera kuri Kiriba wasangaga abaturage bari guhinga abandi bari gupakiza amadafari mu modoka ndetse abandi bari gucuruza mu botike yabo nubwo kuri zo tariki habaye intambara amazi umunsi wose ndore ko yatangiye saa moya za mu gitondo yageze saa 11 z'umugoroba nkuko bitangazwa n'abaturage batuye kuri Kiriba Zoe na Marie no umubyeyi ufite abana bane aratanga ubuhamya ku iraswa ry'umugabo we w'umusivili uzwi ku izina rya Masumbuko warashwe ku ijosi n'ingabo hamye ko ari z'Uburundi ubu akaba ari kuvurirwa mu bitaro by'i Bukavu
wewe yari yagiye mu ishyamba agiye kurondera ibyatsi baronderera ibyo abana biwe barya tari muntu yari yamusabye guca ibyatsi shitseyo ariko arugara ibyo byatsi muri iyo shamba amasasa aratangura ntiyarazi ko abasirikare bamaze kwinjira mu ishamba amaze kubumva atangura gufunga ibyo byatsi yari afise yumva amasasa atangiye kuba menshi cyane arinyegeza amaze kwinyegeza yumva abasirikare bararenganye umwe muri bo yari nyuma y'abandi aramubona ati gende umusivile aho abasirikare bari ko bararengana bari abasirikare bahe abasirikare bo mu Burundi baca baramufata acara ko mindi rugende umusivile hari abandi bagenzi biwe babiri babanze gufatwa bagenda bakwega muri iryo shamba bamusanze habanda navuga ati gende umusivile nimunyice uwo musirikare ntiyabyemera niho yaca murasa urusasu amurashe ngo urusasu bagenzi biwe baca barakoma induru ati murishe mugenzi wacu ati oya iyo si mugenzi wanyu uwo ni umwansi bati oya iyo ni mugenzi wacu dukorana akazi ati wewe ntiyaje kwicana yaje gukora yaje guca ibyatsi ngo aronderere ibyo abana biwe barya ariko uwo musirikare ntiyemeye amukubise urusasu yaciye ashaka ahubwo kumukubita umupanga abo bandi baca barakoma induru bagenzi be baca barakoma induru niho umukomanda w'abasirikare yaca abyumva yumva aho bari bari abo bantu bakoma induru umukomanda ati ntiwumva ko bari ko barakubwira ko uyu ari umusivili umukomerekeje gute yagerageza kwiruka yirutse niho urusasu yari yarashwe rumuvamwo igitugu cyose gisa n'icyuguruka ubwo rusasu rwinjiriye mu izosi rusohokera mu gitugu amaja mu kwaha niho bamukura aho hantu bamwirukansa kwa muganga niho baca bamukora baramushona baramugarukana ku munsi wa kane niho baca babandanya bamutwara i Bukavu we yavuga ko basirikare bari bangahe abo bari bamurashe uwo mukubise urusasu yari umwe abandi basirikare byari kumwe n'uwo wamurashe bari bangahe bari benshi baje bavahe baje bava mu Burundi ni gigi cyakweretse yuko abasirikare bavuye mu Burundi kuko yarababonye bamurashe bahagararanye bari hafi na hafi uko turi ko turaganira je nawe niho bamurashe ntiyamurashe ariko ariruka yamurashe araho nyine arapfukamye hasi ntibashobora kuba bari abaroberi bahandi hantu oya arashobora no kukubwira uwo musirikare bamumweretse yo mumenya yo namubwira ati ni wowe wandashe bari bambaye iki bari bambaye impuzu z'igisirikare cy'abarundi
nyagasasa polepole ni umunyamakuru ukorera radio ondes yo kuri Kiriba yakurikiranye iby'intambara avuga yuko imigenderanire y'abaturage ku mipaka yombi imeze neza nubwo nyuma y'umunsi umwe iyi migwano ibaye abaturage b'abakongomani basabwa gukatisha resepasi kandi bari basanzwe bakoresha amajeto kugira ngo bambuke umupaka bagane igihugu cy'u Burundi abandi nabo barahungutse aho bari bahunze
ndiyo kwenye mpaka hali kwa sasa
ego nivyo ku mupaka harasubiye kuvuka ikibazo karabanyagihugu ku mpande zose bajabuka umupaka atangorane bakaja kurondera icumwana yorya ariko muri iyi minsi heze twabonye ku mipaka hongerezwa inguvu zo kugenzura abanyagihugu basohoka canke binjira baciye ku mupaka byatewe n'ubwoba bwari bukihari kubera izo ntambara zabaye kare umunyagihugu avuye ngaha Kiriba aja mu Burundi yakoresha ico twita jeton akari amafaranga y'amarundi 1,000 gusa akinjira atangorane agashika ku mugwa mukuru wa komine Mutimbuzi hajya mu bice bya Gatumba hose ariko inyuma y'izo ntambara byarakomeye badusaba kuriha muri karengane ariyo rese passé nayo ikabigugwa amafaranga y'amakongomani 2,300 ushize mu marundi angana n'5,000 ivyo byariteye ikibazo gikomeye cy'ubuzima ku banyagihugu bato bato muri iyo minsi ariko ubu ibintu byasubiye gutungana mbona byasubiye mu buryo uyu munsi turiko turavugana akazi kare kugakorwa ukuri kwamye abanyagihugu barinjira bagasohoka ku mipaka yose atangorane nk'uko byamye
kama kawaida wanaingia kirahisi.
Bamwe mu baturage twaganiri wasangaga benshi bafite mu matelefone yabo ngendanwa amafoto y'imirambo yambaye uniform z'igisirikare cy'u Burundi. Abandi nabo mu matelefone yabo hari harimo amafoto y'amakarita y'abasirikare b'Abarundi baraje. Tubamenyeshe ko mu buruhukiro bw'ibitaro by'Ubuvira ari ho hajanwe imirambo 5 y'abasirikare barashwe mu gihe 12 bakomerekejwe bambukijwe i Burundi. Nkuko bitangazwa n'abo baturage batuye kuri Kiriba, Edesingabo, Radio Ijwi rya Amerika kuri Kiriba muri territoire ya Uvira.
Arakoze Vedaste Ngabo, ariko aya makuru yuko abo basirikare bari muri aya mashamba y'akarere ka Kiriba onde muri Congo mu kwezi guheze bara abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, ntiturashobora kuronka igisirikare cy'u Burundi ngo kiyemeze cyangwa kiyabeshuze. Turabandanya kugerageza kubaronka kugira tubaho umuco kuri inkuru. Ubu naho rero ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza.
Amakuru maki mina mbegu rimu maki kudakoma.
Yo imisi yose nkaya mangu sinkakaza. Aniko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza.
Yee, erega mwarasizwe. Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze ikiganiro Ntorere Kazoza, ikiyago cha politique cha studio Ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika. Jerome Niyonzima ndakiremesheje, ndabipfurize umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi utanguye. Muri uyu mwaka dusoze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twaragarutse ku bitari bike muri kino kiganiro Ntorere Kazoza. Reka duce ku masonga tubibutse bikuru bikuru mu byo twagiye tuganira ko. Twaragarutse ku kibazo cy'umutekano muri zone ya Musaga, imwe mu mazone yaranzwemo imyiyerekano yo kwiramiza ikiringo cy'umukuru w'igihugu cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bishyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura akaba yarateye akamo abanyamusaga ngo bafashe mu kugarukana umutekano aho babaye.
Umunyagi wo ku Musaga namubwira ni uko yoharanira amahoro y'ubwa mbere. Nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubaka amashuri, ariko nko kuri zone ya Musaga nta kiriko kirakogwa, kuko nta bantu boza gukora ibyo bikogwa hagaragara umutekano muke. No basaba ko nyine buhagurukira amahoro ajya amazi abuze bijya bikogwa byose by'iterambere biteko birakogwa bishobora gukogwa.
Twaragarutse ku vyerekeye ikibanza cy'umukenyezi muri politike hano mu gihugu cy'u Burundi. Honorable Marceline Bararufise yahoze ari buramatari b'intara ya Rutana aravuga icyo kogwa kugira ngo intambamyi zibuze abakenyezi kugira uruhara rwa politike ruboneka zihave.
Uwo bashaka gutegura abakenyezi neza akabategura ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku bwanje yotangura ubunyene agatangurana nabo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe, agatangurana nabo bifuje batashikiriwe, agatangurana nabo bifuje bakongera bagatogwa. Kuko nyene urahura ubwenga burahura kare, nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda turahinyanyura, tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundura akantu kamwe kamwe dutetwurura agapfundo kamwe kamwe. Mugabo kijya gihe urabona ko twaje by'ukuri hasana uko hagetse.
Ikindi twayaze na kamaro ko kwibuka abahitanywe n'amagume Uburundi buhitiyemwo. Aloyize batungwa nayo arongo yishyirahamwe amepesi igira ubuntu atubwira ukwibuka kunywanisha ingene koba kumeze.
Ukwibuka kunywanisha ni ukuwe? Kwibuka kunywanisha ni ukwibuka abantu twabuze, si ukwibuka babishe. Hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru w'umugambo icyo gihe mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe rimwe yari Bonaventure niyo nkara niba ntibeshe yavuze ati ikibazo kihari mu Burundi abantu bibuka abisha abantu ntibibuka bishwe cyo rero uko nkwibuka kubi kuko uburundi ko wibuka kugira ngo uhamagara abantu kwihora cyo tuvuga tuti twibuka bo twabuze ni twibuka babishe hanyuma duha gateka abo bantu
ikindi twagarutse ko na matati y'amatongo n'akamaro k'inshumbusho yabateshejwe ivyabo n'ibihe by'intambara urundi bwagiye bucamwo atanazi masumbuko arongoye runani rw'abahungutse rufite icyicaro mu ntara ya Rumonge agira ati agashumbusho karakenewe cyane
ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akacabarigwa n'abantu bamwe bamwe ngo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentebe utunganya ico gikogwa umuntu akabarigwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri yerube ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu kwebwe hari ikintu cyo twasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho
muri uno mwaka w'2016 warabaye kandi ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu tukaba twararabiye hamwe n'abatumire ba studio ijambo ivyoshigwa imbere mu biganiro vyonywanisha abarundi vy'ukuri Honorable Tassiano Sibomana avugira iprona yurikiye mu mizero y'abarundi akagira ati igikenewe nuko twubahiriza amasezerano y'amahoro y'Arusha
cyambere na mbere no kubwicanya buri mu gihugu cyo dutegereza gushira imbere kugira ngo nibyo biganiriro bibandanye atabantu ariko barapfata abantu ariko baranyuruzwa ngo dutore imivyimba canke nitunayitore atabantu ariko barafunga igusa atabantu ariko baraborezwa igufa n'abapolisi cyangwa imbonerakure canke abakora mu iperereza cya kabiri rero nuko tubanza tukavugana icyateye inzigorane zitarimo icyo nacyo sikindi niho nyangwa ry'amasezerano y'Arusha nibwizwa shingiro arije byavuye bibyara kiringo cha gatatu cha Peter Nkurunziza aho rero cyatuvuga tuti dutegerezwa rero kuraba ingene ayo masezerano y'Arusha araho nyine ko imigambi yose tavuga rumwe na leta duhuriza koko atawe yakomakoma reka mbere n'abanyamahanga bafasha u Burundi mbere n'abagize ibiro by'umuhuza bose baravuga ko atawe ukorakora ku masezerano y'Arusha aho rero niho tuzoca duhagararira tuti mbere none kugira nti bayakorakore twakora iki urumba ntuzosubira guharira ingene amasezerano y'Arusha yubatse canke ingene tuyasambura canke tuyasambura tugenda tuvuga tuti kugira ntasubire kurengwa cyohogwa n'igiki twebwe dusaba yuko hoca haba umugwi w'amaho ukuraba ikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano uwo mugwi twe tugasaba yuko uwo burimwo abanyamahanga aba bama biyita mu ziko iyo turi mu ngorane baza gufasha barondera amahera ahantu uvuga ishyirahamwe mpuzamakungu n'iry'ubumwe bwa Afurika iyo muri aka karere yase n'ibihugu byarutura kunda gufasha u Burundi abanyamerika ababiriki naho babanka tukaraba ibihugu mwe n'ibyo n'ubu biriko biratanga amahera kugira ngo abarundi bashobore kuvugana mu nyuma ya tugaheza rero tukaraba ko byo bikenewe ko hoje mu barundi bidakenewe tukanashaka tukareka tubihurije ko duwo mu rugo n'abanyamahanga gusa naho nyine twebwe ntangorana cyo dutera tugaheza mbere tukagira ko tukanaraba ibihano byo tegekanywa kugira ngo uwo ari we wese ashobora kuba ari ku butegetsi ubucanka zobuza kwejo hamwe yorenga kuri amasezerano je ugenda gute yohanwa gute
kindi twagarutse ko mu kiyago cha Norere Kazoza ningene ingingo 23 busa gatatu yigisata kije umutekano mwishiramwe muza makungu oni yakiriwe n'abanyapolitike iyo ngingo nayo ikaba yari yerekeye kurungika abapolisi amajana 228 mu gikorwa cyo kunganira umutekano no gukinga iyo nyabwoko honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe radebu kubwiwe ngo iyo nyabwoko ryamye ari urwitwazo rudafashe
bavuga yuko ngaha mu Burundi hagira habe iyo nyabwoko iyo nyabwoko benshi baranasongora akavuga ati niho nyabwoko bw'abatutsi la minorite tutsi kubera bijya bivuga ngo harabiho nyabwoko rya politike bijya n'ibintu bitaba bifashe aro icyo ni kinyoma cya mbere icya kabiri bakavuga icyo cyambere sinabwaga giheze no muri Swiss mu nama heze baragifatiye ko bavuga ngo turi muri phase pré-génocide yuko hagira habe ihonyabwo ko ngaha mugabo icyo kinyuma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza hagira habe ihonyabwoko nige batangwa kubivuga muri buka yuko mwishira hamwe y'ibihugu bya Afrika inyo africaine nawo nyene bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza igisirikare ibi kirimo abantu ibihumbi bitanu maprobe mugabo twaravyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyumviro bagiheba muri buko yuko ni gihe haza abakuru bihugu batari bake kwirabire ntuze uko Burundi bwifashe basanze ari ibinyoma gusa
Honorable Fenias Nigaba nawagira ati reka ndaguhutura rero twibiteye ubwoba bishobora gushikana ku yonyabwoko
tumijambo
ndakwa karo muri Frodebu Christabel Ninyari hehe
subira mu twumva
umudame yitwa Irakoze Christabel Ninyari yatwara abakenyezi muri Bujumbura rirare ari hehe
oya je uwo mudamu ntawe nzi
Ah none se
uvuga uwo mudamu ntuze ntawe ndi sinshobora kumenya yuko uri kurabesha canke uvuze ukuri mugabo hamwe umuntu yoba yarabuzire ntuze irengero ryabo nuko bivuga twese tugafasha kugira ngo tumurondere none babuzire irengero ryabo wagiriza nde none
kwaragarutse kubiganira bibereye abarundi bishobora kugarukana amahoro n'umutekano kubwa Honorable Victor Burikukiye ngo hari abo kwitaba ibyo biganiro n'abatemerewe kuvitaba
umuntu yitwa mu Burundi wese
n'abahunze vuba barimwo abiyonkoye muri CNDD-FDD bobamwe
yego kubera iki batoba gusa turatandukanye ibintu tuge muri CNDD-FDD
yego
kuko turi mu ntware ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe agasohora ibigwanisha kagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko ngo umuntu atoba ngo kuko nahandi demaze nzi tubibona ingene be nabo bantu ahubwo baca abanyarwanda kubafatira ibihano naho ubundi abarundi bose b'imice yose buzima bw'igihugu bari hanze n'abari hano bari mu gihugu nibaza ko babutumirwa mu byo bintu
nkabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibwo kwegerana hari imeza
nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane
ndahindukiye muri Sahanya Frodebu Honorable Phineas birahumuritse
numva byohumuriza gute kutemera ikiringo cya gatatu suko uvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivura bwa ati itegeko ryanditse gye cyangwa gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindari kurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko n'ucuvuga ngo uwo muntu wese avuga
ngo nta mishamirane hari
imishamirano
wowe muri fraude washamiranye na
muri politique irahari
imishamirano ya politique
imishamirano ya politique irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko mu gihugu ubona ko namakungu ariko avuga ati igenda mu biganire numva ko abantu bashamiranye
ariko turiko turaganira tudashamiranye kandi utemere ico kiringo
sa
ko turiko turaganira
umva ndi duhuza ariko wumvise ko tudahuza
hari ivyo mudahuriza
ariko tudahuriza ko
magane tudashamiranye
ndu politique ma urumva ko hari ivyo tudahuriza ko urundi cyo gituma ndo ati ibyo tudahuriza zako twicaye tubiganire
ku ruhande rw'umuhinga mu mvugire mesha Professor Adolphe Sururu agira ati icokogwa nuko abantu boshira imbere kubanza kugarukana umutekano
icambere no shira imbere nuko ho banza hakagarukano umutekano kuri bose
icakabiri
umutekano ubonetse hakaza abantu koko bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike
abo vyiga
hari abanya politike bariho bi kandi cyane cyane tukaraba ico tumu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe
urakoze cyane nino kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cha politike nivyo twaganiriye muri uyu mwaka uheze ibyo byari bike muri ivyo twashimye kugaruka ko muri kino kiganiro gitangurira umwaka wa 2017 mfata kana nkengurukire abamenyesha makuru bagize uruhara mu itunganywa y'ikiganiro ndorere kazoza muri uyu mwaka urangiye nshimire Nunu Greliane nshimire Chrissy Munezero nshimire Terence Manirakiza nshimire kandi Jean Paul Nico ndindiriye abipfuriza umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nongere nkengurukire mwebwe mwese mwagumye mukurikirana kino kiganiro ku ijwi ry'Amerika nkengurukire n'abarongoye ijwi ry'Amerika batwizigiye bakaduha akanda ko kuganira namwe Jerome Niyonzima nayinda kirimesheje nongere ndangize ndabipfuriza kuruhanirwa muri uyu mwaka mushasha w'2017 naho gutaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
iyi ni radio ijwi rya Amerika aho ni naho duherarije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na Ryan Tangishaka ndashimiye Fatuma Karalani Masi yamfashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya ibi biganiro tubashikirije murakoze